dusangira ijambo
dusangira ijambo
ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose Netienne Karekezi ku ijwi ry'Amerika hano i Washington uku kwezi kwa karindwi n'ukwezi kubwigenge n'ukwezi kwa kwikukira ku Burundi no ku Rwanda ikiganiro cy'uyu munsi twagitegurira mugenzi wacu Eloge Werikaneza ari Nairobi muri Kenya Eloge mikro ni yawe
urakoze Etienne Karekezi kumi jambo muri ingwe turangije ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda byujuje imyaka 60 byikukiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi dushingiye ku mateka izo bihugu byombi byahoze bikolonijwe n'Ububiligi bikaba byari bigize koloni imwe ya Rwanda Burundi byikukiye ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi 1962 ku bico gihe nibwo byaronse ayo mazina u Burundi Rwanda byikukiye mwabikurikiye mu biganiro byacu muri iyi minsi Urundi bwahimbaje uwo munsi u Rwanda ntirwawuhimbaje mu biganiro cyacu tubashikiriza ibikuru bikuru byaranze umunsi w'ukwikukira mu Burundi ku nshuro ya 60 ijwi rya Amerika ryaravuganye n'abakurambere abarutse igihe u Burundi bwaronka intayo kwikukira baratubwira mwizero bari bafise aho bugeze icyo bifuza kubona n'impanuro baha batwara hamwe n'abakiri bato ba rukubu Tuanabili jambo Prezida Evariste Ndayishimiye yashikirije kuri uwo munsi icyo yahagaze kanini n'icyo yahamagariye indongozi gukora Tuanaroye mu makambi y'impunzi batubwira icyo bibaza ku munsi w'ukwikukira w'igihugu cya bibarutse ariko baruhira kugihunga Ibirori byo kwibuka imyaka 60 u Burundi umaze bwikukiye byabereye mu ntara zose z'u Burundi hari ku munsi wa gatanu w'itariki ya mbere ukwezi kw'indwi ariko nyamukuru byakorewe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abashikiranganji abagize inama nkenguzamateka na nshingamateka abasirikare bakuru bakuru na polisi abakozi b'ibisata bya leta n'amashyirahamwe y'abikorera utwabo abanyeshuri imirwi ndangakaranga n'abanyagihugu basanzwe bari bitavye ibyo birori byabereye kuri boulevard yitiriwe ukwikukira abandi bari bahari n'abaturuka ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu mu Burundi mu bashyitsi b'iteka wari ku isonga ni Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica intumwa y'umwami w'Ububiligi umukuru w'izinga rya Zanzibar hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'amahanga Vincent Biruta kuri iyi nshuro ya 60 ijwi rya Amerika ryashimye kurondera bari bahari mu 1962 Burundi bwikukira hamwe n'abarutse mu myaka yakurikiye mu nyuma gato icyo kiringo mbega umwizero bari bafite warujujwe akanyamuneza kabo karacyari ka kandi n'ibihe byifuzo bafitiye igihugu impanuro baha abategetsi n'abarukubu abana bo mu ntara zo mu buraruko bushyira uburengero bumanuka bushyira uburengero hagati na hagati mu gihugu ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega hamwe no ku butunzi Bujumbura
uyu munsi twambaye twamaze amasaha atandatu kwikubita hasi tubyuka kwikubita hasi kubera guhagarara mu nyuma dutashye n'ukuri twarabonye tuti ari ikintu cyahindutse uko twaraturamutse idarapo ry'umuzungu riduga hejuru twaramutse idarapo ry'iwacu cyo ni ikintu cya kabiri naho byadugijwe n'abarundi b'abasirikare aba ofisiye no kumenyesha yuko ibyishimo byabaye byinshi kuko ndari ejo ndabacibuka ngo ndakubarire mugabo genda abona ko hari cyahindutse nicyo gituma bibiri mu gihe twari twishimye ko tugiye gusubira abazungu cyane cyane mu bantu babaje ko imirimo yabo tunatwe tuzoyikora umuntu wese yakora yabona imbere yiwe nanjye abo bazungu ndabasubiriye kuko bari baje bava i Kongo baje kugira amafuti Kongo ubunonye ibintu byose batwaza mu Burundi gice kimwe kiratahe iwabi mu Bubiligi kindi kiza mu Burundi kindi kiza mu Rwanda batangwa kugira kwikina amatavu nkuko bari babimenyeye babigira i Kongo twebwe natwe twadufite icyumviro yuko mu maranira y'igihugu naho yitarufite umwanya wo gusamira naho ariko n'abandi bantu baciye ubwenge baravuga bati uretwe ko kiyageze ko dukora hageze ko twerekana ko dufitiye ndaye hageze yuko tugira ijambo
62 mujyane ho twikukira nikubukiye ndi umusore twatoreye ku ifayima baje umugambwe wari mwiza kwa gasore ntabwo wari na mahinyu kuko nta ntambara twaciyemo icyatumye tukuma kumira nuko wa gasore bamwishe atsindiye umugambwe wiwe apuye mu Bubiligi abo bakabara ubwiriza bawubwiriza imabayi tubujamo n'ukuri wagiye gutotehara kwa gasore amajije gupfa gusa nabo ubundi umugambo ukikukira wari umugambo w'ukuri reka ntabwo byagezweko ibyo kwikutira bemaje kutoza bigasubira inyuma ibyiza kwa gasore yarageze nka tujanje yacamye asubira inyuma baramwica akageze ku majambere yari yaduteguriye ubu uko tubone ibintu biri ubu ngubu igihugu nitwovuga yuko igihugu cyabanjije kuba cyiza kiratera kigira iterambere ko umuperezida yarimo Pika nawe nyine yarakoze ibishoboka yarubakiye abatwa ibigwati mu ntara za haruguru ubu babaheza birara bagirana birushaho ariko ubundi nubwo byabaye byiza urabona uko yacamyagwa amaze kugwa igihugu nk'abari kuguma baronderanywa kubakira nk'uko abasangwa butaka nibwo babivuga ubu ngubu nta terambere bamwe biratugeraho ngo twubakirwe igihugu gitera imbere kibuga tabate abasangwa butaka nabo babubakiwe baragiriwe amajambere nuko igihugu kiri mu gutera gisubira inyuma
ikimoko cyari kihari cyari kirenze utagenda kuvoma cyangwa utagenda kujya kivoma umutware cyangwa ngo mumuterure cyari kimoko kimoko kigakuru cyari kihari ngo zane inkoko z'amayayi utazana ngo iyo nkoko n'amayayi ngo cyari kimoko kubu unyu urabona kuva abaperezida bima nukuri byagenze neza urabona abagaza niwe yadukuye mbere mu bugeregwa twari abagererwa bamwe bamwe turagerera zaraduha ibibanza arafata ibigwati araduhereza gushikana haduhereza amashiku amashiku turayarima tugiye kurima gushikana aho bya bibanza yaduhaye turubaka tugiye kubaka araduha amabati tugiye kuduha amabati ibintu biragenda neza nukuri turabona umuperezida yuko atubwiye neza n'ubu unya urabona unya ubu unya ibyo tubona ubu tugiye baraducumbagiza baducumbagije baratwaka imirima nk'imirima yacu twahawe n'abagaza ariko barayidukuramwo uturima twagize ukatubona naka barakamukuyemwo tugasigara gutyo ubu rero n'amaparasera urabona kuva bagatoba mukura baciye dusigara gutyo turima twari dufite yaduhaye ubu ntatwo tukirima baciye bahatwaka bene amatongo rero kugera ubu unya twicaye gutyo utarose akanoti ntashobora kugira ngo agiye gukota ntakota urabona aho twokose hose bahateye ibigazi ubu ibigazi nibyo bihari twari dutunzwe nahajya muri feremu naho amashyirahamwe ngo agira ahatware none atwaye batwaye muri fereme tuzoba dupfuye nta handi twebwe twaza kuza turasitasha nuko rero ibintu byari bimeze neza ni uko uyu mukuru wacu nawe uyu mukuru w'igihugu wacu nawe nuko atururukije ibintu ngo tuze turaronka uduharage tw'akabeyi gatoya hari ugira igihumbi akaza kugusuma uduharage mugabo unyu ufise igihumbi ntushobora kuronka uduharage ibeyi y'ifu ya bigori ubu ni igihumbi n'amajana atanu ubu ibiharage ni ibihumbi bibiri n'amajana twebwe bato bato rero turashobora kurara ubusa nicyo ubona bamwe bamwe baduha dufatira mu mirima ya naka bo badukubita bagira gute batuzana hanya mu gasho ngo babohe ngo babohe kubera inzara ibitwishe
gatatu na kabiri hari iterambere rike cyane na cyane cyane umwana kuja ku ishuri yagenda yambaye urubega hanyuma kandi akambara n'akabutura bita akaboka hanyuma icyo gihe nta kiratu umuntu yambara agenda n'amaguru hanyuma kandi higa bake nta bantu benshi biga higa nk'umwana umwe ku musozi cyangwa babiri gusa icyo gihe nuko byari bimeze byaragenze neza cyane kuko igihugu cyateye imbere kandi n'abantu barateye imbere mu bumenyi mu kwiga amashuri reka n'iterambere mu gihugu byarahindutse abantu basigaye baba ahantu heza kera baba mu tuzu tw'ubwatsi tw'umuzingi hanyuma kandi kenshi abantu bagenda batambaye bagenda gusa yego uyu munsi ibintu byarateye imbere mu by'ukuri n'igihugu nacyo nyine kiri guhisha amajambere kuko icyo gihe naho nari umwana hari ubutegetsi butoroshe aho umubyeyi yakubitirwa imbere y'abana ari gusa hanyuma kandi abantu bakora batora ikori yihageze gihe cyo gutanga ikora abantu barahunga abandi bagatiza abo bagahunga mugabo uyu munsi yarahindutse abantu bari wabo kandi hari umwidegembyo aya mahoro icokogwa ni uko abarundi n'urundi boshishikara gushigikira iryo terambere rikashishikara kaje imbere na cyane cyane mu bumenyi mu kwiga amashuri no ku cyane cyane no kugira urukundo kubera ko abantu baravuye mu buja bazi mu gico amajambere
baje Bugande icyo gihe niho hantu bakunda kwakira abantu abatagiye muri Congo bagenda i Bugande nabamwe mbere kugira uno munsi bo bari nk'abakavukire mu Bugande batabaye bakigaruka kubera ko baguma bumva ko mu Burundi biba bibi kandi icyo gihe byarabandanije bigeze 65 naho ne byarabandanije aho hageze aho bamwe mu bantu bize amashure nk'uwahejeje ishure ashobora kuba yarageze ku gihe cyo kuba yokorera leta akavanwa muhira nk'ukumenga agiye ku butumire mugabo ntabo ntiyongere kuboneka kuko hageraho icyo gihe nta ntiwarondera nk'ibi by'ubu wavuga ngo umuntu yagiye Bujumbura none ko yatebye iyo ngondo ja kuraba yajyanywe n'abantu wabona ko baguteye ubwoba ntiwiri kuja kurondera waheberaho aho byabandanirije ngaho kuko nahone abacika ku icumu nibo bagarutse bakajya mu mahanga ari bo twagiye kubona twaratebye mbere benshi bagiye kugaruka mu 1993 ndadaye amaze kujya ku ngoma abandi nabo n'ubu baracahezeyo byaragezwe ko cyane kuko icyo gihe umwenegihugu yararizwa no kuba yorya utwo yarondeye akaryama akarara atangorane icyo gihe rero ntibyari bwabe ariko mu bihe nk'ibi biraboneka neza ko amahoro ari umusesekara kuko jyewe novuga nti nko mu myaka amaze kurara irondo byonyine utari umusirikare cyangwa ngo ube umupolisi twabivanywe ko n'umuhisi nyakubahwa arenganye Petero Nkurunziza nawe ubundi mu bihe bindi by'inyuma yiwe guhera ku ntango y'umwaka kugira umwaka ugahera umuntu wese akuze yarara irondo kandi atakirwanisha afise ari hahandi ho kwitwaza akabando wicumba n'uwo gutera yo gutora nka kumwe kwa mbere akajyana iyo ashaka kuko uno munsi ibintu bimeze neza
twe dukuruje n'urwaruka rwari muri icyo gihe twaratamba tugatarika tuvuye nka twagiye Bujumbura kuri uwo munsi abafise uburyo abasigaye mu makomini no mu ntara nabo nyine mu munsi baranezewe gose kuko banezewe ntibabona icyo bari bakize ariko urwaruka rw'ubu barakwiye inyigisho babyumva muri kahise urwaruka icyo ntibusaba b'ubu ntibumvire inyigisho nk'ubu bari bakwiye kuja ku minsi mikuru bose bakumva ijambo riza kuvugwa n'abarongoye intwaro kuri uwo munsi twikokiye rero twokwirinda ko konona iby'igihugu kurondera umutekano kugira ubumwe bw'abanyagihugu bose bakaba bamwe hanyuma iterambere rigahava rikaboneka neza n'abazovuka muri kazoza bakabyumva nk'umugani ibi byose twaciyemo by'intambara byo guhunga bigahera twasaba abarongoye igihugu yuko abo bose bahunze izo ntambara zaciye mu gihugu yuko bagerageza bagahunguka bakabubahura bagahunguka bahagaruka mu gihugu cyabo ari abantu bakuze ari abahumuye abantu bakiri bato bagaruke mu gihugu cyabo
mu bisanzwe ukuntu bimeze muri iki gihe turashimye ariko yaba nyakwigendera kiriho haba hari intambwe ishimishije rwose intambwe mu iterambere mu kwiyungunganya ego ibintu nk'ibyo cyakorwa ni uko twese twaja hamwe tukagira urunani atawanjya wangura tugashinga amashyirahamwe twebwe nyene ko iterambere ntigizana
bimeze neza kuko cyari yaraharaniye ubu byagaragara ko biri kubirajya mu buryo naho ubona atakintu kibura gucamwo mugabo ineza yabonekana yuko uco yagomba mu Burundi ko nubwo kiriho kiratera kije imbere ubu urabona demokarasi yari yaharaniye iracabandanya iyo abasi baraciyemo irahagarara gato mugabo uwo iriko irabandanya ndibaza yuko ibyo yari yaharaniye mu gihugu ari byo biri kubiraja imbere ubu byagenze neza ihangiro rya rwa gasore niryo ryiri ariko barabandaniriza ko kuko demokarasi yari yaharaniye agomba ukwikukira ku Burundi twibaza yuko ubu byarashobotse nubwira Abarundi gufatana mu nda tukanama rimwe tukubaka igihugu cyacu atawanja wangura mu iterambere cyacu.
Bafite agaka karenganywa amata ntiyajyaye amagi inkoko ziwe twasanze iwacu bakama baterera banywa bibondo hano babanyi gushika n'ubure igihugu cyacameze neza nta kagizo kihari nukuri nawe ndashima.
Ubu tujyane neza tukajyamba neza nta ntambara ubu tukiki ariko twabijya dukanaguzwa kubera twari twakoresha benshi barataye baroko kabatoko baragende bukandi abandi barasigara abandi benshi barapfa abandi barasanjara turi mu mutekano yo ndi fandasi ubu turayisime turayisikiye n'isawa ubu ho turi tujya tukajyama neza nabo byakere twaguma twikanga twikanga hati baraduye munsi turapfa munsi turapfa.
Ariko harabandi basanga karanga mutima kumuganwa rwa gasore n'ibyo yashaka ko barundi bashika ko bikiri kure mu kwezi gushitwa
n'ibyinshi abantu bakagiye barakurikiza cyane cyane aho umugambwiwe baragiye baratandukana baragira iki gushikaho byumvyo byiwe tukikereye kubihanira rwose kuko yogaruka yotangara kuko hari byinshi byifuzo byiwe ntakirashikwa ko neza kuko yavuga demokarasi siko iri icyogo ni uko bose bamwe byumvyo byiwe bagashaka kabyigisha neza hanyuma abenegihugu bose bagaca bigendera kugira ngo amajyambere n'ibindi bikeneye by'igihugu bigatera imbere.
Amakagenda ze ibyo bagasore yaranije cyane no kwikira ku gihugu cyacu cy'u Burundi barikukiye intwaro y'abanyamahanga iyo yashaka ko muri make two kwigenga twarayishikiriye ariko rero tuvuga ko turashika rwose ku ihangiro kuko n'ubu naho abanyamahanga tutakiri kumwe cyangwa ngo batugabe batuganze twatwa tukiri mu nzira byo kuri gushikira nayo kwikira nyakuri ibitarashikwa ko nuko hari igihusanga nk'ubu abarundi bose twese tutatwovuga ngo turafatanye mu nda rwose na cyane cyane uraze nk'ibi bintu byo by'amoko canke by'imigambwe n'iki urabona nyine rwose yuko by'ukuri naho twikukiye ntwara y'abanyamahanga ikatuva ko tutarashikira rwose kwikukira nyakuri.
Tukurikije indoto za kwa gasore sendi baza yuko hari agahaze harimo agahaze kubera yuko uko kwa gasore yifuriza u Burundi atariko bagiye babukurikiza agahaze no kwinubana kwanza kurimo hagati ya twebwe nyere ba vuka gihugu kwa gasore we yavuze yuko abasuma n'abanguzi bose ari kubagwanya mugabo tugiye turabiraba mu ntwaro zose zizagiye ziracyanga aha siko cyokogwa nuko tosaba umukuru w'igihugu yuko bivira hasi cyane ibyo bintu byose tukabigwanya bikava mu gihugu cyacu.
Ntacyo twagomeje namba twe twari twiteze yuko tuzomeregwa neza cyane rwose ariko ubu mbona umenga cyane ubu hari abantu bashomereye babuze icyo bihereza babuze ubuzi icyo bivana ko n'injyana zikava muri ubwo bushomeri barimo bakamererwa na ngira ngo Imana izotugirira neza tuzoteba iduhe yuko twokwidegembya abantu baronka icyo bajya baronka icyo bakora niho twomererwa neza ubwo twari twize kwa gasore yabaho turazi yuko abarundi bari kumererwa neza bakajya hamwe n'ubu bose barasanzaye nta bintu birimo
yari amahoro ubumwe iterambere ku barundi bose vangura ukuri kurakenewe semerera ukuri kwitanze mu Burundi abiterambere ibintu bizabirabura mu gihugu abantu agasukari abashyira gituro hagerwe nk'iyo batonze umurongo ibyo ni iterambere ariko rirahara ku byifuzo rwa gasore yari afite ntabwo iyo umurongo ni batonze ako n'agahazi ibigira inama bigira Imana.
Niki inama Bigirimana bizokunda ko turi kutwigishanya tuvuge dusohora ijwi dusaba byizi wacu byizi Burundi
byipuzo byumvira afite no kwinjashitwe cyatse huko tureshe ko igihugu cyagiye cyacu mu bibazo byinshi gasanga ibyo byahindutse abantu barahindutse babaye kundi ndabona ko ibintu bimwe bitabasubira inyuma gusumba tabisubira inyuma kandi hari biterwa nuko abantu batagiye bumvikana kaba intambara kamatati agasanga abantu baramaze gutintumbere wisanzwe niko ndayibona byasubira inyuma urabona abantu ntibakicumi ntibiyumva namwe misanzwe ntibiyumva namwe usanga n'abagerageje gushika banda byo fatinga ingingo usanga yitaho ibyiwe cyane gusumbi igihugu usanga abantu bakunda igihugu cyo kugwa nuko ngira ngo boshishikaza inyigisho zo kunda igihugu bamaze iminsi bagira ama bari mu bibanza byo gufata ingingo no kuri bakegerageza batagerageza bakaraba ukuntu bo kunda igihugu bakunda abantu bakunda bene igihugu bakore ku nyungu z'ibiza bene igihugu nico munano cyoko
witegereje ukuntu tubibona ubu ahubwo birateye isoni birateye isoni nubwo birateye ikigongwe kubera na witegereje uradi ngene abantu abarundi bo ngene bigenza ntibisa na gato ntaho bisa bisana n'igihe gwagasera tsingira inayo kwikukira agahaze hariho abantu batari bake usanga bacyagendera ukuri bacyagendera ubutungane bacyagendera gufatana muntu nk'uko gwagasera byifuza icyokogwa cyane cyane rukuru n'impanuro impanuro za misi yose kwa guhanura guhoza ko imisi yose impanuro inyigisho abene gihugu bakamenya kugendera ukuri ubutungane n'urukundo mu bantu
tukurikije indoto za gwagasora zindi bazari uko hari agahaze harimo agahaze kubera yuko uko gwagasore yifuriza uburundi atariko bagiye babukurikiza agahaze no kwinubana kwanza kurimo hagati ya twebwe nyine ba vuka gihugu gwagasore we yavuze yuko abasuma n'abangushi bose ari kubagwanya mugabo tugiye turabiraba mu ntwaro zose zizagiye ziracya ngaha siko bigenda cyokogwa nuko tosaba umukuru w'igihugu yuko bivira hasi cyane ibyo bintu byose tukabigwanya bikava mu gihugu cyacu
abarundi bahunze igihugu nabo basanga intahe yo kwikukira ata kintu kinini bivuze bayivuga bafatiye ku kuntu hati abanyagihugu bahunga igihugu cabibarutse kandi igihugu citwa ko ari ca bose aba nabo mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania
imyaka n'ibyo 63 iraheze Burundi ivuga ko bwarose ntahe yo kwikukira uko umwaka uheze baririmba bagira amadefile mugabo jewe mbona ko ahubwo Burundi bwahinduye abutwara mu bukoloni kera bara babirigi ubacira abarundi bene wacu kuko ahubwo je mbona ku babirigi ariho byari bisa n'ibimeze neza uravye ibibuno munsi ico giye ku babirigi ntama kandi impunzi y'abarundi yarahari mu bihugu by'akarere turimo oya abarundi bari bafite izindi ngorane n'ayandi mabi bakorerwa n'abazungu mugabo ntabantu bari makambi impunzi bagorewe yo ntabantu bari mu batogwa mu ibarabara nk'ibiziga byishwe na oya ibyo ntibyariho mugabo uno munsi abantu baricwa abantu barangazwa abantu umva turi mu ngorane zidasanzwe hanyuma ikindi mbe twavuga gute ko twikukiye abantu bicwa n'inzara icegeranyo ca Istebu kirerekana neza ko abantu barenga 40% biriko badafunguye mu gihugu c'ubundi kivuga ngo cari kuki Istebu si amashirahamwe mpuzamakungu ishirahamwe rya leta ririmeza yuko abantu barenga 40% biribusa batafungura urumva ko ari ibara none umva iyo myaka 63 tumariye iki rero jewe nibaza ko abatwara bareka kwihya amenyo y'abatwenzi batunganya amafaranga iminsi mikuru amafaransa ngabayamarira barya amafaranga gusa atashobora ariko barakora ngo bariko barahimbaza imyaka 63 nkabwira abarundi nti ahubwo ni muraba ingene twikura ko aba dufashe bacucura mufundi na buhoro tronke byukuri intayo kwikukira aho tuzoba mu gihugu umuntu yidegenza agateka kamuzina kumuntu kubahirijwe aho tuzoba mu gihugu umuntu ashungura gatatu ku munsi umuntu akora icyo ashaka nibaza ko ariho tuzoba byukuri turose intayo kwikukira
imyaka 60 yarumanye Uburundi burose intayo kwikukira ariko iyo ntayo kwikukira ntayihari kuko ibiriko biraba mu Burundi kugeza ubu birutwa n'ibyaba ku babirigi nta mpunzi zahari ubu ibihugu bitandukanye zyozo impunzi z'abarundi ubu mu Burundi hari amakuba atandukanye abantu baranyuruzwa ubukene abantu bariga bakabura ubuzi murumva ko menga ntana mu bisanzu ntana hayo kwikukira ihari kuko kubabirigeho ntivyari bimeze uko icyo dusaba nuko abarundi bose boza tugahagurukira rimwe bakaza tukarondera iyo ntayo kwikukira byukuri ikaba intayo kwikukira tukayihimbaza tuyibona tubona ko byukuri ari ntayo kwikukira byukuri byukuri igihugu gisubire kwitwa icyamata n'ubuki nkuko babibesha
mu ijambo yashikirije abarundi n'ababa mu Burundi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko ukwibuka uyu munsi ari akaryo keza ko kwisuzuma cyane cyane ku ndongozi zikaraba kwizo zikora koko byubahiriza ubwigenge bwa muntu yamenyesheje ko Burundi butari kubugira by'ukuri kubera bukirinda kurondera imfashanyo hanze kugira bwitunganize imigambi ahamagarira incabwenge z'abarundi gufasha kugira igihugu gitera imbere amufasha gutwara igihugu yabasabye kwirinda cyane cyane kugira iturire no gufata igihugu nk'icibara cyabo
twikukire rero ngo tugwanirize hamwe ico cyose cyo dusubiza mu buja akagaye n'agacinyizo twarimo mu ntwaro y'abakava amahanga kugira ngo tugire ijambo mu gihugu cyacu no mu makungu twitunganirize ibyacu twinjire mu ntwaro ya demokarasi agateye akazi na muntu kubahirizwa kuri bose intwaro y'abakavantara yaranyaza Burundi ibitari bike maze igihugu gisubira inyuma nk'ibirenge mbere n'ubu novuga ko byinshi bitarasubira mu buryo nico cyatumye bwa bumwe bwamye buranga basokuru butosekara igihugu cyacu kiba kiramijwe uburozi bugoye kurogora mu gihe tumaze imyaka 60 duhabuje intayo kwikukira bategerezwa kuba twarateye imbere na cyane cyane ko abana b'u Burundi bamaze kwiga bakaminuza mu bisata bitandukanye ariko na munsi soko biri turacyahumirije aho kuraba icyo twakora ngo dutere imbere tukishinga gusamara ngo abamaze gutunga nibo bazodufasha tukimeze uko ntituzoba turashyikira ukwikukira nyakuri twikuremo ko tudategerezwa kugendera kubigenga intwaro zabo tudasangiye imico ikindi dukwiye kumenya no kumenyera ni uko ubutegetsi bukomoka ku benegihugu bakabuha uwo babona abafitiye imigambi itomoye yo kubateza imbere nibo kandi basuzuma indongozi bakongera bagafata ingingo ikiringo baba bagutoreye giheze bakugomwe bakakongera bakuneguye bakubogoza mu kukwima amajwi biratangaje kandi birababaje kubona hariho abigira ko ari abahinga mu gutunganya iz'igihugu ariko baciyumvira ko ubutegetsi bw'abenegihugu bugabanganwa hagati y'abanyamigambwe mbega muri icyo gihe bagabura ubutegetsi bw'abenegihugu abatarose nabo baca bababande ko abarundi bose batohorira mu nzego z'igihugu mu gihe abenegihugu aribo bafise urufunguzo rw'ubutegetsi twebwe abanyamigambwe tworeka tugahiganisha imigambi bakugomwe bakakwicarika ku ntebe y'uburongozi bakuneguye ukemera ugasubira gutunganya imigambi yotuma mu nyuma bazokugomwa na karengo utashi mvumure wibuka utabira ingundo turababazwa kandi n'indongozi zitegwa iryo teka ryo kuja imbere y'abandi zigaca zibaza ko zigiye gusuhuka mu kwikwegera ko iby'igihugu nizo bituma abenegihugu batumwizero ku gihugu bagatangura kurondera ingene bobogoza uburongozi bwabo ikiringo kitarahera mweniza ngudongozi ni zimwe zibaza ko bazihaye kurya kwica no gukiza bagaheza bagatangura kugira kamwana wa mama ariko gatera amacakubiri mu gihugu abenegihugu niba sebuja w'indongozi bari hamakori n'amatagisi ngo haboneke uburyo bwo kubatunganiriza iterambere mu gihe rero abakorera igihugu bashatse kurira amatama yose bamenye ko ubuja guheregwa ashaya ku masabo
yangyo rikomeye kuri president Ndayishimiye no kubona igihugu ciwe kigeraho kitazongera kuzera inze kikaronka uburyo bwishoboza kwitunganiza imigambi atabukirogoya imyaka 60 yo kwikukira yageze mu gihe umuryango w'umugano wa Rwiri rwa Gasore yarondeye intayo kwikukira mu Burundi yakanayizira wahawe uburenganzira bwo kuja mu bigo biri ku mugabane wa Buraya cyane cyane mu Burigi no mu Bwongereza uronswa izabaye nka byose kuri we maze umwanditsi w'umuhinga w'umubirigi abishira mu gitabo cyashimishije benshi hari n'abavuga ko icyo gitabo kitagira amahinyu mu byanditswe ku buzima bwa Gasore Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye iganiro dusangije ijambo cyo kuri uyu munsi. Eroje wika neza nakibateguriye ndabifurije kubanirwa mu byanyu no mu banyu. Na uta
turamushimiye mugenzi wacu Eroje wirika neza n'abatumire bitabiriye gahunda zacu uyu munsi. Namwe aho muri hose ndabashimiye mbatumira kandi kwitabira ibiganiro byacu. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi murakarama.